ivyo rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi b'ivyo bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri twagiye tuganira kugira ngo turabe ingene ivyo bihano vyafata ubundi vyohava. Ni vyiza cyane ko ingingo yarayifashwe tukaba twayakiye neza cyane, abarundi bayakiye neza. Nk'uko mubizi rero amahoro n'umutekano ariho mu gihugu, ibihano bituvuye ko bizotuma bamwe bagwiza atunga bajya amahanga bashaka kuza ino atantambamye, hanyuma twongere dutsimbataze imigendere myiza n'ivyo bihugu biciye kubahana no ku neza y'abenegihugu y'ivyo bihugu hamwe n'u Burundi. Nkaba rero ndababwiye yuko amahoro yamaze kuboneka, tugiye kwijukira cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, yuko ivy'imigenderanire n'ibihugu n'amakungu bigiye guhagarara cyane ku bintu bijyanye n'ubutunzi, ku bijyanye no kuzana abagwizatunga bava mu mahanga bazi Burundi, hama kandi no guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu ubugira gatatu birya byo kurahura ubukerebutsi n'ubwenge twita mu Gifaransa transfert de technologie, hanyuma ubugira kane naho tukagira twubaka inyubako z'iterambere nk'ibibuga by'indege, ibipfuko, amabarabara y'indarayi n'ibindi, kugira ngo tugende dutere imbere tuve mu byo bya politike n'ibyo byo kujyana hagati y'Abarundi cyangwa kujyana hagati y'ubundi n'andi makungu. Ubu rero tugiye gukora twubahana kandi twese dushyira imbere ineza y'abenegihugu.